Luka ikigabane cya 20. Umunsi umwe yigishiriza abantu mu rusengero avuga ubutumwa bwiza. Abaherezi bakuru, abahinga b'ivyanditswe n'abashinga ntahe bazahari. Baramubaza bati:
"Tubwire ububasha bugutera gukora ivyo. Canke ubwo ninde yabuguhaye?"
Arabishura ati:
"Nanje hinge ndababaza ijambo mumbwire. None ukubatiza kwa Yohana kwaturutse mwijuru canke mu bantu?"
Baravugana bati:
"Nitwavuga ko ari mwijuru, ahava tubaze icatubujije kumwemera. Ariko nitwavuga ko ari mu bantu, abantu bose baradutera amabuye, kuko bemeye badakekeranya yuko Yohana yavugishwa n'Imana."
Bamwishura yuko batazaho kwavuye. Yesu arababwira ati:
"Nuko rero nanje sindababwira ububasha bunkoresha ivyo."
Atangura gucira abantu umugani ati:
"Habaye umuntu yateye umurima w'inzabibu awusigarana abarimyi aja mu mahanga amara y'igihe kirekire. Igihe c'iyera kigeze atuma umukozi kuri ba barimyi ngo bamwamurire ivyamwa vy'umurima w'inzabibu. Abo barimyi baramushishagura bamurungika imbokoboko. Yongera gutuma uwundi mukozi, uwo nawe baramushishagura baramutetereza bamurungika gusa. Atuma n'uwa gatatu, uwo nawe baramukomeretsa baramuhinda. Nye n'umurima w'inzabibu baribaza ati: ndabigire gute? Ndatuma umwana wanje nkunda kumbure bazomusonera. Ariko abo barimye bamubonye baje inama bati: urya niwe samuragwa ingo tumwice kugira ngo umwandu uzobe wacu. Bamuhindira inyuma y'umurima w'imizabibu baramwica. None nye n'umurima w'inzabibu bazobagira ate? Azoza yice rubabo barimye umurima w'inzabibu usigarana abandi."
Bavyumvise baravuga bati:
"Biragahera."
Arabitegereza arababaza ati:
"None rero aya majambo yanditswe n'amaki ngo ibuye abubatsi bagaye n'iryo ryahindutse rigumye imfuruka. Uwuzogwa kuri iryo buye wese azovunagurika, ariko uwo rizogwa ko wese rizomuvungura."
Abahinga b'ivyanditsweho n'abaherezi bakuru ako kanya barondera ingene bomushorera kw'amaboko, ariko batinya abantu kuko bamenye yuko ari bo yaciye k'uwo mugani. Baramugenza batumaho kumudaha amajambo bigira intungane ngo bakure urwitwazo mu byo avuga, bamushire segabanye n'ububasha ari we cegera cha Kayisari. Baramubaza bati:
"Mwigisha, turazi yuko uvuga kandi wigisha neza kandi kudatinya ijunja ry'abantu, ariko uko wigisha inzira y'Imana byo kuri, mbega biremerwa ko dutanga ikori rya Kayisari canke ntivyemerwa?"
Maze amenya guhendana kwabo arababwira ati:
"Ni munyere kihera, igishushanyo n'ivyanditswe kuri iryo n'ivyande."
Bati:
"Ni vya Kayisari."
Arababarira ati:
"Nuko rero ivya Kayisari ni mubihe Kayisari, ivy'Imana mubihe Imana."
Ntibashobora gukura urwitwazo muri ayo majambo imbere y'abantu, batangazwa n'ivyo abishuye barahora. Abasadukayo bamwe baza kuri we nibo bahakana yuko atakuzuka kuriho. Baramubaza bati:
"Mwigisha, Mose yatwandikiye yuko mwene nyina w'umuntu niyafata asize agahungu agasiga umugore, mwene nyina akwiye gucura uwo mugore ngo avyure umuryango wa mwene nyina. Nuko rero habaye abavukanini, uwa mbere arongora umugore afata asize agahungu, uwa kabiri aramucura, n'uwa gatatu nyene. Nuko bose uko ari ndwi baramucura bapfa badasize imfuza, hanyuma na wa mugore arapfa. None mwizuka zuba mukande muri bo ko bari bamufise bose uko ari."
Yesu arabishura ati:
"Ab'iyi si bararongora kandi barashingirwa, ariko abemerewe gushika muri ya yindi no kuzuka mu bapfuye ntibarongora kandi ntibashingirwa, kandi ntibaba bagishobora gupfa kuko baringaniye n'abamarayika, kandi ari abana b'Imana kuko ari abana b'ukuzuka. Ariko ibyo abapfuye ko bazuka, na Mose yabimenyekanishije hamwe havuga iby'igisaka c'amahwa, aho yita Uhoraho Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka n'Imana ya Yakobo. Erega Imana si iy'abapfuye, ariko n'iy'abariho, kuko kuri yo bose bariho."
Bamwe mu banyabwenge b'ivyanditswe baramwishura bati:
"Mwigisha, uvuze neza."
Ntibaba bacubahuka kumubaza irindi jambo. Arababaza ati:
"Bavuga bate yuko Kristo ari umwana wa Dawidi? Ko Dawidi ubwiwe avuga mu gitabo ca Zaburi ati: Uhoraho yabariye umwami wanje ati: icara iburyo bwanje ushitse aho nzohindurira abansi bawe indava yo munsi y'ibirenge byawe. Dawidi ko yamwise umwami, none ashobora ate kuba umwana wiwe?
Maze abarira abigishwa biwe abantu bose bumva ati,
mwirinde abahinga b'ibyanditswe bakunda kugenda bambaye imvune, bagakunda kugigwa ko bwakeye mu tuguriro no kwicara ku ntebe z'icubahiro mu nsengero z'Abayuda n'ibyicaro byo haruguru aho batumiwe. Barya ingo z'abapfakazi kandi basengesha menshi bahumba. Abo bazocigwa urubanza ruruta izindi.